ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda mwibeneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije ngiye kubashikiza amakuru yo kuri isaha ikaze mwese. Ingingo nkuru nkuru zigize aya makuru abanyamisiri babandarije gutora uyu munsi kuwa mbere ku munsi ugira kabiri w'itora rya perezida. Ibikorwa vy'ingabo za ONU muri Mali zahora zicungera umutekano vyarangiye ku mugaragaro uyu munsi kuwa mbere. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntihagira muja ni mukanya. Ibikorwa vy'ingabo za Mali zahora zicungera umutekano muri Mali zarangiye nkuko twabibwiye mu kanya, ariko reka dutangure kuri inkuru dushikiye mu kanya ivuga ko Perezida wa America Joe Biden yabandanije kugendera ibisagara bitandukanye by'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za America Joe Biden kuri uyu wa mbere arajya muri Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania gutangaza miliyoni zirenga 20 z'amadolari yo mu kigega cy'igihugu azahabwa Department ishinzwe kuzimya imiriro muri uwo mujyi. Perezida na Madamu Jill Biden bagarutse Washington DC ejo ku cyumweru nyuma y'iminsi itatu bari bamaze muri Leta ya California mu bikorwa byo gukusanya amafaranga. Biden yatumiye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ngo bazabonanire kuri Presidency ya America Maison Blanche kuwa kabiri baganire ibijyanye n'intambara igihugu cye gikomeje guhanganamo n'Uburusiya n'ikindi kintu gikomeye cy'uko Amerika ikomeje gushyigikira ibikorwa by'Abanya-Ukraine byo kwirwanaho. Mu itangazo ryejo ku cyumweru, Perezidansi ya Amerika yavuze ko Perezida Biden na Zelensky bazaganira ibikenewe byihutirwa bihanze Ukraine. Bibaye kandi mu gihe Maison Blanche irimo kureba uko yagera ku bwumvikane na Kongere bwatuma hatangwa imfashanyo ya gisirikare kuri Ukraine no kuri Israel.
Abanya misiri babandanije gutora uyu munsi kuwa mbere ku munsi ugira kabiri itora rya perezida bisa n'uko atanzitizi zikomeye perezida Abdel azogira mu gutsindira ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu kizo mushikana mu mwaka wa 2030. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Itora ry'iminsi itatu riraba mu gihe hari ibibazo by'ubukungu mu misiri, igihugu kirimo miliyoni 105 z'abantu aho hafi kimwe cya gatatu cyabo babayeho mu bukene nkuko imibare yatangajwe ibigaragaza. Umuturage Karede Abdel Sadek yagize ati:
ndimo kuzuza inshingano zanjye zo gutora nk'umuturage wa Misiri witaye ku gihugu cye mu kugifasha kudahungabana n'abanyamisiri bose imbere mu gihugu kugera ku byo bifuza mu iterambere.
Ibibazo bishingiye ku ikoreshwa nabi ry'ubukungu bw'igihugu ariko byanaturutse no ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya corona no ku ntambara ikomeje guhanganisha Uburusiya na Ukraine. Ibi byose byagize ingaruka ku bukungu bw'igihugu cya Misiri muri rusange. Itora ryatwikiriwe n'igihu cyaturutse ku ntambara ya Israel na Hamas. Abanyamisiri hafi ya bose amaso bari bayahanze intambara ku mipaka y'uburasirazuba bw'igihugu cyabo no ku kaga abasivili b'abanyepalestina barimo mu ntara ya Gaza.
Urakoze Jenny. Ibikorwa vy'ingabo za ONU zahora zicungera umutekano muri Mali zarangiye ku mugaragaro uyu munsi kuwa mbere. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Ni nyuma y'imyaka 10 zoherejwe muri icyo gihugu, byatangajwe n'umuvugizi wazo uyu munsi kuwa mbere nk'uko byategetswe n'abayobozi b'igisirikare ba Mali. Umutwe w'ingabo z'amahoro zizwi ku izina rya MINUSMA zamanuye ibendera rya ONU ahari icyicaro gikuru cyazo mu murwa mukuru Bamako. Icyo ni ikimenyetso ku mugaragaro cyo kurangiza ubutumwa bw'izo ngabo nk'uko umuvugizi wazo yabivuze nubwo hagumyeyo abasirikare bake. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byavuze ko ibikorwa bizarangira Burundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gutaha, harimo ibijyanye no gushyikiriza abayobozi ibikoresho bisigaye. Abasirikare bayoboye Mali bafashe ubutegetsi mu mwaka 2020 mu kwezi kwa gatandatu muri kudeta basabye ko intumwa za ONU ziva mu gihugu nubwo cyari kibasiwe n'imitwe y'abarwanyi bakisilamu n'ibindi bibazo bikomeje kucyugariza. Izo ngabo z'amahoro za ONU zoherejwe muri Mali mu mwaka wa 2013.
Yo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumvira Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mukurikire kandi ibiganiro vyacu no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. mukanya rero amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, ibikorwa vyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu birabandanya. Mu mpera z'indwi twaraye turangije Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari mu gisagara ca Goma kuri Stade Afia, ni mu gihe abarwanyi b'umurwi M23 babandanya kongera ibirindiro vyabo mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi yavuze ko yiyemeje kurangiza iyo ntambara nibamuha icizere bagasubira mutora. Ku munsi wa gatandatu naho yari mu bikorwa vyo kwiyamamaza mu gisagara ca Uvira. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Perezida Tshisekedi yiyamamarije muri Uvira avuye muri territoire wa Lungu na Fizi, yaraherekejwe n'umugore we na ministre Vitali Kamele ushinzwe ubukungu. Gusa bakigera muri Uvira, aho bakiriwe n'ibihumbi by'abaturage bari ku ishuri ribanza rya EP Munanira, bahasanze ministre Alexis Gisaro w'ibikorwa remezo ndetse na Robota François w'iterambere mu biturage. Uyu muyobozi mukuru w'igihugu aho yagiye yiyamamariza mu bice bitandukanye by'intara birimo Bukavu, Walungu, Fizi ndetse na Uvira, yagarutse ku ntambara ndetse n'ubwicanyi ashinja Perezida Kagame w'u Rwanda, avuga yuko ari we wabuteje mu burasirazuba bwa Congo. Imbere y'abaturage babarirwa mu bihumbi bari kuri EP Munanira, Perezida Tshisekedi yavuze yuko nta bibazo afitanye n'abaturage b'abanyarwanda, ahubwo bifitanye n'umuyobozi wabo Perezida Kagame, avuga yuko ahora ateza intambara muri Congo.
Toka na malamu to confondre peuple rwandais na régime rwandais te peuple rwandais azali peuple frère bande konabiso.
Kumve neza, ntitwitiranye abaturage b'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Kagame. Abaturage b'u Rwanda n'abavandimwe n'abaturanyi. Umwanzi wacu duhanganye izina rye ni Paul Kagame, tuzamugwanya.
Na chef wako Paul Kagame acha tuingilia na hatuna shwa ingine, ifo tumugombanishe mpaka mwisho.
U Rwanda rwagumye guhakana ibyo rushinjwa na Congo, ruvuga yuko ibibazo by'intambara biri hagati y'abanyekongo ubwabo. Cyakora ntirubura kuvuga yuko icyo gihugu gicumbikiye imitwe nka FDLR igwanya leta y'u Rwanda. Perezida Tshisekedi yavuze kandi ko agiye gushira ingufu muri FARDC, Wazalendo ndetse na Mayimayi, avana mu gisirikare bavuga yuko bagicengeyemo batabikwiriye. Mbese abo yise mu gifaransa les infiltrés.
Armée nabiso nenge boyebi ezali infiltré bandaka.
Kuko mubizi igisirikare cyacu cyaracengewe cyabaye infiltré kuva kera bivuye mu kugihuza. Ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare, ariko ubu twatangiye kubakura mu bukeye. Niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze mu rwagiye mu mwaka 2023, ariko bukeye buke baragenda barangira. Rero abasigaye Bazalendo barimo na Mayimayi, twese tuzafatikanya mu kurwanirira Congo. Umukandida Felix Antoine Tshisekedi yasezeranyije abaturage kandi ko amashuri yisumbuye azigishwa ku buntu n'ubuvuzi nabwo bugatangwa ku buntu naramuka towe. Ibi byashimishije imbaga nyamwinshi y'abaturage bo muri Uvira, kuko amafaranga y'ishuri y'abana yari ngora abahizi kuri bo.
Ngiye byangora kubera nabona utwo dufaranga nkatubona nkafata nkishyura ku masomo, nkishyura ku hopitali no kurya, nako nako bikangora nkabura yo gusoma. Ubu abana batangiye kubirukana, batangiye kubirukana kwanza mu level 5 kuhopitari mfise nao mfise fakitire yao. Nende ndo liameza wili kuhopitari nani kumasomo. Ndi hete nani kuhopitari mafaranga na yakole nzali.
Umu mwase senguzi wa muraka karere utashatse kutufugi zinaji. Asangi gahunda ya prezida gushyigikira ku mugaragaro Mayimayi. Isho wala guteze kiwazo bamwe mu baturage wa muraka karere basanzwe bibasiwe nayo.
Kuvuga ngo agegwe zimbaraga abo bita ba Wazalendo cyangwa le reserviste. Abo ba reserviste ni bande? Donc muri période sensible turimo ya matora nk'iyingiye. Reba nk'ari amatake yabaye mu minembwe la fois dernière, abantu barapfa le paisible citoyen, abandi barakomereka, donc abandi barahunga bava mu byabo. Abahe babikora nabo Bazalendo nabo ba reserviste. Rero kuvuga ngo arabaheza imbaraga arabafasha kugira ngo bamufashe kugarura umutekano. Donc njewe muri analyse zanje ndabona ko ari ukexpose indi partie de la population.
Perezida Tshisekedi warayasoje gahunda yo kwiyamamariza mu ntara kivuye epfo. Biteganyijwe yuko kuri kino cyumweru yiyamamariza muri Goma. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
tugaruke mu Burundi mu ntara ya Kibiha umugabo yatanye umufasoni wiwe abana bagendana ubumuga uyo mufasoni asigaye abireranye wenyene aratabaza rero agira neza kumufasha kuko atamikoro afise inyuma yaho umugabo wiwe ataye ugorogo ni inkuru ya umenyesha makuru Eloge uri kaneza
ndagenda rasendera nakoba kituo Jaja kamu sutana ngirerero Mada ngapandi baan
Ahoni murugo kwa Sarafini Lambo na w'imyaka 33 bo mukenyezi w'abana batanu abakobwa bane n'agahungu kamwe aba mu nzu y'ibyumba bibiri na salon iri nko kumetera 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi uri hanze y'inzu cyangwa utegereye abo bana ntiwamenya ko bamugaye kuko nahamaguru n'amaboko bidakora neza bakagenda bikwega baraganira
baramugaye none gato fashe turabana batoye papa pera fumo na uhar tempo nuevo tempo kandi mete nabe ndakendo kan hajalo ko bakanga kusumira no bani anarembo ya mukanye
abigeme bamugaye bafite imyaka 15 na 17 mu gihagahungu bu ku rujya 10 mugahinda gashaka kumwica umufaso nirambo na yiganije ujya America tubwira ayagowe n'umwiheburo wa murengeye
abana bafashwe n'ubumuga papa wabacara abana sinzi nirengero giye Nanji ubu ndagwaye ndarembye ariko ndiyumvira kongera nanjye ndabe ko nabata kuko ntibafise icyo bafungura burira bakarara inzara ababanye bahora bamfasha ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha n'ubu barashonje ariko bararira babuze icyo bafungura n'inzu tubamwo ntihabona n'amatara dufise na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora
nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba umunyempuhwe wese kumutabara
umwe ajyama hasi mbapfutse kababara wenda kumayicaye wenda aragenda ariko atambuka ntibikunda agenda yidutagura nkabasaba ko bamfasha kweri bakampa nagataye ukuma no dandaza baronke icyo bafungura canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana uko babayeho nabi baguma mu nzu
ariko ntirampe bafite imyaka 38 yataye umugore wiwe haraheze imyaka 2 byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga
yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga ntarengero na rimwe giwenze iyo yagiye aba bana nahora nshingero agenda gukorera 5,000 asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera none nanjye umu ndagwaye ndarembye nana mituweli mfise ko bagiye kubaho ntabyo nzi
Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afise abana 4 n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimbye we n'abagenzi be ubu akenshi batakuwa amazi
Webe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara arico umubanyi afise arabahereza ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama nta kintu na kimwe barose
Francine Niragira n'undi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sabavyara kubera ubumuga bwabo
cyane ubuhoho byaranagakoze ahora nabajana no gusega ubu nibakibajana gusega kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu yumviye ko niwe abahereza burabona muri kigiye cy'inzara hari gihe barari inzara nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza kenshi birashika bakarara inzara
urunganwe narwo nka Jean-Dieu Nizeyimana baterwa agahinda n'umuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika
ndababara vraiment kubona nabirwa baryamye kandi bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je vraiment mpora kandi nabo bakaba batagira n'ububafasha mbabo nawe nabagwaye ntakaba bafise icyo yobaronderera bakirwa baryamye hari n'igihe biri kunzaba batashobora kuronka ibyo kurya
ijwi rya Amerika ryagiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetui Bukuru aserukira urunani rw'amashyirahamwe yajeje wateka k'abana FENADEB mu Rugombo nawe nyine aratabaza
amashirahamwe ajejwe gateka kabana n'amashirahamwe ajejwe gateka kabakenyezi agira ico yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse n'ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyafasha ashoboye icyo yofasha turaganira nabo kenshi mba ndi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri
Gilbert Manirakiza mustanheri wa komine Rugombo yabwijwe ya Amerika ko mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakirwa mu ryango usanzwe ntaho nikora
komine n'ivyo hamagarwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza ngo bandanye cyane ko basanzwe ari mu ryango ufite mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba byo tuko turavyigana baza ko mu misiri imbere kumbure tuzohaba turaba inzira byoce mu kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba
ikigo UNICEF cyemeza ko mu Burundi abagenda n'umuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twasurwumwe twabagenewe kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'umuga bwabo muri ico gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagenda n'umuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu muryango no mutuzi eroje buri kaneza ijuru rya Amerika.
Urakoze Eloge tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahembe y'inka yahora atabwa, ubu hari umuhinga wo muri komine Nyanzalak ayahinguramwo ibisharizo bitandukanye harimwo imigufu, amaherena n'ibikomo bitandukanye. Uyo muhinga niyo nkuru Emmanuela batazira amahembe asaba urwaruka kwijijukira imyuga rukareka kuguma ruharanira ibyicaro bya politike. Inkuru y'ijwi y'Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo dusomerwa na Thierry Ndayishimiye ari i Kigali.
Ushitse mu rugo rwa niyo nkuru Emmanuel uhasanga ibirundo by'amahembe wo kwibaza mbere ko ariho bayata kuko usanga yarafufuye. Mu mfuruka z'urugo niho yashinze imashini sena neza ayo mahembe ikayahiga icapa ashaka. Winjiye mu cumba ateramiramo naho uhasanga ibikoresho bitari bike yahinguye: amasahani, ibikombe, ibikomo, imigufu, amahereni, ibisharizo byo mu nzu n'ibindi. Mu ntango yakora wenyine ariko ubu hari urundi rwaruka rugera kuri 15 yakiriye kugira ngo agwigishe mu gaho guhingura ihembe. Niyo nkuru Emmanuel asanzwe agendana ubumuga bw'ukuguru. Aho mu ruganda rwiwe twamusanze yatwiganiye ku ihembe arizi kuva akiri umwana muto cane.
Iki gikorwa novuga ngo ni icy'amateka kuko jewe nakuze mbona sokuru avoma mu mahembe y'inka yanabika n'amahera mu mahembe bica bimba mwuko mu gademire 13 champora nishyira mu gihe arimo agigisha ibintu by'imyuga n'ibi by'amahembe birimo ca ndabibamo kuva icyo gihe ca ndabikora ndabibandanya kugeza ubu refashwe mu mugongo n'ikigo Page.
Mu gihe abagenzi biwe bashika kuri 20 batanguranye bagiye baraheba kwiga guhingura amahembe we yarajyumye ko arabandanya aca atangura guhingura amahembe abamubona bakamutwenga.
Ubwa mbere n'ukuri bakimbona barantwenga bakagirana mugabo mu nyuma bamaze kubona jewe n'imodoka abazungu baza kushorera basanga ahantu nimwe nkorera n'ukuri baragarutse baribura ariko ntakundi.
Kubw'uwo muhinga guhingura ihembe ntibisaba ubuhinga bwinshi.
Si ibintu vya hatari, amahembe turayafata tukayateka mu mavuta hama tukayamaforoma atandukanye ibyo tuba dushaka gukuramwo nta birebire birimo kabisa.
Icateye intege niyo nkuru Emmanuel batazira amahembe ni ukugene yabonye ibyahingura bihurumbirwa n'abavuye mu mahanga bakabigura kandi babishimye. Ubaremeza neza ko ibyo akora abifise ubwiza budasanzwe.
Umuntu nashoboye gukora ishyogwa mu mahembe nyine cyubahiro umukuru w'igihugu General Neva Evariste akarito so ne passa ntibiba byoroshye. Ibintu byanje bibarizwa mu ngoro z'abubahwa.
Mu byo akora harimo ibituma amatara yo mu nzu abonesha neza, ibyo nabyo nibyo bizimbye gusumba ibindi, akabigurisha umuriyoni n'inusu w'amafaranga y'amarundi. Mahembe ntadandariza mu Burundi gusa no mu mahanga arafise y'amasoko.
Ibi byo duhingura birajabuka kugeza za Buraya. Nk'ubu ndafise isoko mu Bubiligi, ndafise amasoko i Bujumbura, mu gihugu hose baradushorera mu ma exposition atandukanye za Kenya, za Tanzania, za Uganda. Iyo hageze mu ma exposition turabadatangwa. No kuvuga amasoko ku byukuri yarahari. No kuvuga hari abatugurira hano, hari abagira amakomande tukabarungikira mu ma exposition turavyitwarira. Ego.
None uwo mugabo wobwejeje hehe uwo muhinga? Niyo nkuru Emmanuel arashima ko amaze kujabuka imbibe z'u Burundi akaja kurata ibyo akora mu mahembe. Mbere n'ubushikiranganje bw'imico kama bwaramuhaye urupapuro rw'iteka ariyemerera ko ageze ku rwego atokwihutira kuja gukora akazi ka leta.
Icya mbere cy'agaciro ubu ndamaze kugura parasera zishika 2 haja kumoyangi. Imwe kugeza ino saha ntiri munsi ya 15 miliyo aha muri abihaje imbere yanje hari iraro ry'ingurube nimigeze kamera induru rimwe iyo bicutse ngasamara kuzigapurira naje nkagira n'ubwoba uno munsi umwuga urantunze nta nakandi kazi fise sinodondora nibyo je maze kuduye nambaye ntiwomenya ko ndumuntu mengura amahembe aho kwibaza ati numushikira nganza arimo agenda n'amaguru kubwiki kubw'umwuga kandi kugeza ino saha nawe umpamagara akazi ka leta no manza kubaza amahera umpemba ngahe kwari
mahembe afise intumbero yo kuzoba umugwiza tunga agatanga nakazi kugwaruka
kubwiza ino saha so kuvuga ngo umariye iki ndi kwababa kuba mu gitegereje abagwiza tunga kuko ubufise vision yo gutanga akazi ku bantu bashobora kwababa 50 mu bajene bashobora kwababa 50 kuko kuba ndi mu Burundi ngomba kubaho hari hico ndamariye igihugu canje cyo Burundi kuko carandeze kirandera ubonaje ngomba kugira ico ndakimariye
kugira shobore gushimisha abagura ibyahingura byame biri ku isoko mahembe yifuza ko mu ruganda rwiwe hahura abakozi 20 bakora amasaha 8 bataruhuka afise kandi cifuzo cy'uko uruganda rwiwe rwohinduka ishure y'ubuhinga rwaruka rukamenya uwo mwuga usanzwe umutunze ariko uwo muhinga harafise ikibazo cyo kuronka amahembe uretse ko ubu inka z'amahembe ziriko zirasubirirwa n'iza kijambere zitayafise niyo nkuru Emmanuel avuga ko ni Tanzania zoshika kuyagura urayo mu gihe yo yabura mu Burundi amahembe kandi araniganirwa ku mabagiro amahembe asaba kubwo butunzi bwo kingirwa ntibuherere mu mahanga
kindi mbona kimbangamiye ni kenaje amahembe kuko nababwiye ko ku mabagiro abanyamahanga bafashe amasoko rero nkaca ntera kamo banyene cyubahiro abayobozi bacu kuva ku rwego rw'intara n'ahandi ubu butunze bw'igihugu bwama busohoka bugiye mu mahanga kandi natwe tubukeneye n'ukuri bagerageze kuraba ingene bukingira ubutunze bw'igihugu bwoye kugenda umenga abategeke cyangwa abantu ntibabona ko turimo turanyagwa
Emmanuel niyo nkuru ateraka mu gwaruka kutaniganira kuba baburamatari canke ba mustaneri ahubwo bijukira imyunga bakore bagwiza umwimbo bave mu bukene
ibintu byo kudeka tubireke nitwege bwo guteza imbere igihugu iyi myidogo ngo igihugu kirakenye none ushaka president bare bazoza kukurimira ngo injya zirakenye fata isukurime urabe kwinjya zitaboneka ukazusanga umubyeyi afise itongo riva ngaha kugeza hariya mugakoza asanga ngo umwana ngo yagiye guca amafaranga itongo yasize aritaye riri kuragigwamwo riri gupfa nabi mugakoza bamva ngo injya zarakenye none ushaka izonjya zirimende dukura amaboko mu mpuzo rero ibyo byose turondera bizoboneka biciye mu maboko yacu
mu bamaze kwita bakamo kamahembe ni Minani Janete umwigeme w'imyaka 23 yatanguye kwiga guhingura ihembe haraciye imyaka 2 ahageze mu bumenyi harashimishije kuko nawe hari ibyahingura kandi akabironkamwe inyungu
mu bisanzwe nk'akarusha je maze kubonamwo ubu ndashoboye kwigurira buri kintu kimwe cyose mba nkeneye kuko iyo nkoze nk'akantu hari igihe nshoboye kuronka nk'agakomande ku ruhande hama ugasanga ndakoze nk'ubwo nyene nko mu minsi 3 ugasanga ndakoreye nk'inoti ya 50 ubwo nyene amakashi nkaca ndayaronka urumva mu icyo gihe icyo mba nkeneye mu icyo gihe nshoboye guca ndakishoboza
Minani Janeta asaba urwaruka rwahejeje amashuri rutararonka akazi muri leta ko gutangura kwiga imyuga kugira ngo rugire ico guhimariye n'ico rumariye igihugu.
Mu bisanzwe nk'ico no bakebura by'ukuri ubu akazi gasanzwe nk'uko buri muntu wese ashoboye kwironderera akazi cyane iyo umuntu ashoboye kubona afise umwuga urashoboye kuvuga ati by'ukuri jewe uyu no mwuga ndabunezererewe ndashoboye kuwukora by'ukuri kandi nta kintu tunaniwe gukora tukwiye gukora amaboko mu mpuzo natwe tugakora kugira ngo buri muntu wese agire icyo yitejeje imbere.
François Garukira Intwari umukozi wa leta mu gisata cy'ubuganga Nyanzarake nawe aratangarira ubwiza bw'ibyo mahemba hingura.
Turabitangarira nk'uko kumbure n'abantu bose bava hanze abarundi baba hanze abazungu bahora babitangarira cyane iyo babonye ahantu abyerekanira ibyahingura benshi birabatangaza bagatangura kuvuga ati mbega bihinguwe muki rero birateye igomwe n'ibyo kurata n'ibyo guteza imbere n'ibyo no gukwiragiza bigashika hanze y'igihugu nk'umwuga udasanzwe ukogwa mu Burundi.
Amaze kubona ibyo Mahembe ahingura yaramusabye kwiga uwo mwuga. François Garukira Intwali.
Narashimye ko noja kwiga uwo mwuga ndanabimusaba nawe aranyemerera kugira bikunde uwo mwuga ibyo na Mahembe asanzwe arangura bije no mu nyandiko kugira ngo uzobashaka kubyiga abibone mu nyandiko abone n'amasanamu yabyo amenye nuko bihingurwa mu ihembe ry'inka hanyuma umwuga uheze utere imbere.
None abagura ibyo Mahembe ahingura abo baba bishima. Idrissa Mukazi akunda kwambara ibihinguye mu Mahembe kuko atangorane bitera umubiri wiwe.
N'abagenzi banje babibonye ndabyambaye ubona nabo bariko barantuma turondere. Rero ku muntu wari we wese yumva ko akunda kubungabunga ibidukikuje akunda kugira ngo afite ibandanye gutera imbere muri rusange yohagarika gusuma ibintu bikoze mu byuma canke ibintu bigira ingese kuko izo ngese ziradutera ama kanseri indwara zitandukanye. Amaleji atandukanye mu gamahembe. Amahembe ni ikintu kidafite efe iyariyo yose kandi gisa neza kuko afite ibara ritandukanye.
Ni Heze Gidearine nawe anezerwa nuko aba yambaye ibyahinguriwe mu gihugu ciwe kandi bigakorwa n'umurundi.
Kare twahora twambara ivyahinguwe n'abazungu ariko ubu tukaba twambara ivyahinguriwe ngahi Burundi kandi bigahingurwa n'umujene wo ngahi Burundi. Ni ukuvuga rero mu gihe ubu vyambaye twumva tunezere kubera tuba twambaye ivyahinguwe mu Mahembe kandi vyahinguwe n'umujene w'i Burundi atari vya bindi vyo hanze kubera uba wambaye ikintu uzi yuko Mathieu Premier yariyo cahinguwe muri iki kandi ni ikintu ubuvuga uti gifise agaciro tuguma tugaruka hahandi kubera kiba cahinguriwe ngaha mu gihugu iwacu.
Idrissa Mukazi yongera ko kwambara ibyahinguriwe mu Burundi ari uguteza imbere no kumenyekanisha karanga ku Burundi.
Kuko ni n'umwanya w'umuntu kumenya iby'iwacu ari umunyamahanga, n'umwanya wo kugira ngo uwo muntu amenye urukundo dukunda igihugu cacu canke ubutaka bw'iwacu mu gihe tuko turakoresha ibintu by'iwacu bisa n'ibyo bakora mu vyuma. Ndi baza kwa nili himbaye chane. Rero Mahembe sita habandanyi, imani muzigame, hanya abantu batanduka hanya biju kire kumwegera, bamubaze, kubikogwa, kugira tu wize, igiti gicivye bikogwa ku isoko.
Kubijanye n'igiciro ni Heze Gidearine ntiyidoga.
Ntabwo twovona amafaranga menshi ahubwo twovuga yuko ari amafaranga makeye kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye si ikintu wambara uno munsi canke je uvuge ngo cavunitse cagize biba bikomeye cyane no gucukuruka hasi usanga ubitwara gikomeye.
Mu ihembe rimwe ripima ibiro bibiri rigurwa amafaranga 30,000 by'amarundi. Mahembe ashobora kurikuramwo ibintu biciye amafaranga 100,000. Kugira Mahembe arushirizeho kumenyekana no kudandaza ibyahingura asaba ko yoronswa ibikoresho bigezweho kandi kugira ngo akore byinshi mu mwanya muto. Yifuza kandi kibanza cyo kubidandarizamwo mu bisagara bikuru bikuru mu Burundi. Arifuza kandi ko mutuganuke duhabwa abanyincubahiro iyo bagendeye u Burundi hojamwo ibyahingura byanditswe ko byahinguriwe mu Burundi. Gutyo Burundi bwo rushirizaho kumenyekana neza n'abagashoregwa kurusha.
Bakunze ibijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Kwijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Mu kanya gato rero turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkurukuru zazigize aya makuru. Twabwiye ko Perezida wa Amerika Joe Biden yabandanije kugendera ibisagara bitandukanye by'igihugu. Twabwiye kandi ko Abanyamisiri babandanije gutora uyu munsi kwa mbere ku munsi ugira kabiri w'itora rya Perezida, bisa n'uko azotsindira ikibanza kigira kabiri atangorane. Nshuti mwese mwaduteze amatwi rero, aha niho ibiganiro vya cyo birangiriye. Turashimiye ingenieur yadufashe mu gihe bw'izuma, tukadushimiye na Nadia Taha yegeranije ikiganiro. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo aya makuru ashobore kubashikira. Turashimiye rero mwese, tubifuriza kandi kubandanya mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.